Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radyo İzmir'de Amerika bugün Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mutkumvira ku mirongo migufi ya shortwave kumetero 19 na mirongo 2 na 2 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio isuti ya bose mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi ivide niyo ngabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri wa gatanu Ubwongereza bwafashe ingingo yo kubuza ingenzi ziturutse mu bihugu bitatu u Rwanda, u Burundi na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Leta y'u Rwanda yabyakiriye gute?
Ntabwo babyemeza kuko nta bushakashatsi burakorwa mu Rwanda ngo bibyemeze. Turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yari hari, ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite.
Uyu ni Dr Mpunga Tarcisse, umunyamabanga wa Leta mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi ugwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu batangaje ko ruriko ruca hirya no hino cy'amategeko avuga kugira amaradiyo yugawe mu mwaka w'2018 yugurugwe. Abahinga b'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bagendeye uno munsi wa gatanu ibitaro byavuye abantu ba mbere banduye umugera wa COVID-19 gisagara cya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abahinga b'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bagendeye uno munsi wa gatanu ibitaro byavuye abantu ba mbere banduye umugera wa COVID-19 mu gisagara cya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. Urugendo muri ivyo bitaro rwabaye rwa mbere abo bahinga bagize inyuma yuko bikumiye mu kiringo c'indwi zibiri. Umuvugizi w'ishyirahamwe wa MS Margaret Harris avuga ko igikorwa cabo mu gisagara ca Wuhan kizokwisunga ingendo ziteguwe n'abategetsi b'Ubushinwa kubera ingingo zafashwe ku bijanye no kurwanya ikiza ca COVID-19. Amenyesha ko bazovugana gusa n'abantu batandukanye babona ko bafise ico baterera mwitohoza ku mamuko y'umugera wa COVID-19. Zhang Zhijian, umuyobozi w'ibitaro abahinga b'ishyirahamwe OMS bagendeye uno munsi kwa gatanu, ni nawe wa mbere yatangaje izina rya virusi ya corona inyuma yuko avuye umugabo n'umugore bageze mu zabukuru mu mpera z'umwaka w'2019. Abo bahinga ba OMS babonanye n'abaganga hamwe n'abakozi bo muri ivyo bitaro bavuye abantu ba mbere banduye umugera wa COVID-19. Bavuganye ibitari bike ku vyerekeye akazi kabo, bitegekanijwe ko bagendera ibigo vyo gupimiramwo imiti n'incandago, amasoko n'ibitaro mu kiringo c'indwi zibiri basigaje mu gisagara ca Wuhan aho umugera wa corona watowe ubwa mbere mu mpera z'umwaka w'2019. Abimukira amajana n'amajana b'abanyanigeria bari baraheze muri Arabia Saudite baraye batahutse mu gihugu cabo. Eugenie Mukankusa araduha ibindi.
Nigeria ejo kwa kane yakuye abaturage bayo amagana. Muri Arabia Saudite bari barahezeyo n'impushya zabo zararengeje igihe. Aba mbere burukiye ku kibuga cy'indege cyo mu rwa mukuru Abuja bambaye amakanzu n'udupfukamunwa. Ibura ry'akazi n'ibibazo by'ubukungu mu gihe cy'imyaka ine byatumye Abanyanigeria ibihumbi bajya gushakira imirimo mu mahanga. Cyakora icyorezo cya virusi ya corona cyabagabanyirije amahirwe mu bindi bihugu, yemwe n'inzitizi zashyizwe ku ngendo zituma bamwe batabasha kuva aho bari bari. Video yazengurukijwe ku mbuga nkoranyambaga muri ibi byumweru bishize yerekanaga Abanyanigeria bavuga ko bashyizwe mu nkambi muri Arabia Saudite amezi arenga atatu, mu gihe ibindi bihugu byakuyeyo abaturage babyo mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Guverinoma ku wa mbere yari yavuze ko irimo kurebera hamwe n'abayobozi ba Arabia Saudite uko Abanyanigeria 82 batahukanwa mu ndege ebyiri ejo kuwa kane n'uyu munsi kuwa gatanu. Abike Dabiri Erewa, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe Abanyanigeria baba hanze, kwa gatanu w'icyumweru gishize yari yavuze ko kubasubiza muri Nigeria byatinze kubera icyorezo cya COVID-19. Yasabye Abanyanigeria kutajya mu mahanga badafite ibyangombwa byuzuye kuko bitabaye ibyo ibintu bigorana.
Urakoze Eugenie. Abayobozi muri Libani bariyamiriza uruhagarara rubera i Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Eugenie Mukankusa arabandanya inkuru.
Minisitiri w'intebe wa Libani n'umukuru w'igihugu bamaganye urugomo rwabaye mu ijoro mu mujyi wa Tripoli, aho abigaragambyaga barakajwe n'ingamba zikaze zaguma mu rugo basakiranye n'abashinzwe umutekano kandi bagatwika inzu ya leta irimo ibiro bya komine. Kuri uyu wa kane ryari ijoro rya kane mu majoro yikurikiranyije yabayemo imidugararo muri umwe mu mijyi ikennye kurusha iyindi ya Libani, nyuma y'uko guverinoma i Beirute ishyizeho umukwabu w'amasaha 28 yo kubuza ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Iyi ndwara yahitanye abantu barenga 2,500 kandi yateje ibibazo by'ubukungu. Minisitiri w'intebe Hassan Diab mu itangazo yavuze ko abanyarugomo batwitse ibiro bya komine kandi bagerageje gutwika inzu y'urukiko. Perezida Michel Ayun nawe yamaganye urwo rugomo avuga ko ikibazo gihari ubu ari ukubasha gutsinda abo banyarugomo batabwa muri yombi umwumwe kandi bakagezwa mu butabera. Iyo nzu ya leta yafashwe n'inkongi y'umuriro mbere ya saa sita z'ijoro z'ejo kuwa kane. Polisi yagiye irasa ibyuka bijyana mu maso mu bigaragambyaga mu rugomo. Imihango yo gushyingura umurambo w'umugabo wari wahitanywe n'isasu mu ijoro ryo kuwa gatatu yongereye ingufu abigaragambya. Abasirikare bashinzwe umutekano bavuze ko barashe amasasu mazima kugira ngo basandaze abari mu mukwabu bageragezaga kwigabiza inzu ya guverinoma.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu Ubwongereza bwafashe ingingo yo kubuza abagira ingendo baturutse mu bihugu bitatu u Rwanda, Burundi na Emira zunze ubumwe z'Abarabu kwinjira muri ico gihugu. Umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu mu Bwongereza Grant Shapps abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yavuze ko iyo ngingo igenewe guhagarika ikwiragira ry'ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwabonetse ubwa mbere muri Afrika y'Epfo. Mu Rwanda bakiriye gute iyo ngingo? Ingurido nido na mugenzi wacu Asunta Kabo yari Kigali.
Kicyemezo cyamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu cyashyirwa mu bikorwa kuva uyu munsi wa gatanu saa cyenda ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu Rwanda haba harabonetse ubwandu bushya bwa COVID-19. Nayo wajije umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarsis.
Ntabwo babyemeza kuko nta bushakashatsi burakorwa wanda ngo byemeze. Turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yari ihari. Ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite. Ngira ngo ntabwo South Africa ntabwo bakigendera mu Rwanda cyane, wenda no muri iyi minsi yaguma mu ntuze ya ntuze ya COVID ntabwo n'ingendo zarahagaze nyinshi, ntabwo bakiriho benshi. Ariko birashoboka ko ari undi muntu wagiye agacanda akazi iwacu birashoboka. Ariko kubera ko abantu bose benshi tubapima ku kibuga cy'indege mbere baza bipimisha tukanabapima mbere yuko bajya mu gihugu muri business zabo, amahirwe menshi yuko itaragera arahari.
Kubi hari igihugu cyavuga ngo duhagaritse u Rwanda, ibyo byo musanga mubibona gute?
Icyo ngira ngo si ikirenze urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ariko ngira ngo igihugu cyose gifite uburenganzira bwo kumanajinga usugiye mu gihugu cyabwo nuko bashyiraho ingamba zirinda igihugu cyabo cyane cyane mu gihe cy'ibiza, ubwo bafite impamvu bashingiyeho. Ariko ngira ngo ababishinzwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga babikurikirana n'icyarite.
Iki cyemezo kije nyuma y'aho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u Rwanda RwandAir yasubukuye ingendo zigana mu mujyi wa Londres, ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuri wa gatandatu. Icyo gihe Ubwongereza bwari bwashyize u Rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 14 kubera icyorezo cya COVID-19. Icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu Rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batemberaga muri icyo gihugu. Nabajije umwe mu bacuruza amatike y'indege hano mu mujyi wa Kigali ambwira ko no ku busanzwe abagenzi bajya mu Bwongereza batari basanzwe ari benshi kuko kubona ibyangombwa by'icyo gihugu bigora. Gusa yasobanuriye ko muri ibi bihe bya mu rugo n'ubundi abagenda bagabanutse usibye abanyeshuri bamwe na bamwe bajya kwiga mu bihugu byo hanze. Nubwo Ubwongereza bufashe iki cyemezo, u Rwanda rwari rusanzwe mu bihugu bike bya Afurika byemerewe kujya mu Burayi. Usibye u Rwanda, iki cyemezo kirareba n'igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Muri aka karere u Rwanda rurimo, ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumaze kuboneka mu gihugu cya Kenya kugeza ubu. Si igihugu cy'Ubwongereza gifashe uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'Ubushinwa giherutse guhagarika indege y'u Rwanda yavaga Kigali ijya Gwanzu kubera ko hari abagenzi batanu basanzwemo COVID-19. Iki cyemezo cy'Ubwongereza kije mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biza mbere mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Australia bwashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi n'amanota 8 mu bihugu byagerageje guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Rubi igihugu kimwe cya Afurika kije mu bihugu icumi bya mbere ku isi. Kwa kabiri w'iki cyumweru kigiye gutangira, hazaba hashize ibyumweru bibiri mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali uri mu bihe bya guma mu rugo mucyemezo cyafashwe na leta cyo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19 gusa nubwo biri uko muri iyi minsi mu gihe wa Kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo mibare yabandura buri munsi nabi iki cyorezo gihitana igenda yiyongera nyimango wa leta muri ministeri y'ubuzima akavuga ko ntawe bikwiye gutera ubwoba
cyo ufate inzigamba zo kwiranga abantu bagiye muri guma mu rugo nuko bwandi bwari bwazamutse kandi cyagiye nuvuga ngo abantu bose bari barandiye ntago bari bapimwe Nungwango ya awangawa na wanunye ni baje wa ndramuya misi mkuru. Kuwela kutu watanyi uja nipimira kumindugudu mulichi gara anu watandu kanye. Ya gara gara nyile kuwa wanuwari wala ndichiji ya wali wensi. Kwa wale babo neka na ajitanga za chimo. Hali kwa anu nijimwele vili naha gubjari hajiri kujirangu tukone. Inga wanukari hajiri jimi wale. Hali kwa kujezo ungo utu yote uja mulichi gari na hati mtunde tuleru kwa wimeze. Kujari imeze mbele hali hinduka wa jina wigawanuka.
Kujeza kuri wakane, ministeri buzima yavugaga kwa abantu 633 ari bo banduye COVID-19 na 192 mu bari barwaye barayikira abanduye bashya batumye kugeza ubu mu Rwanda rubarura abantu 14529 bamaze kwandura iki cyorezo abamaze kugikira ni 9034 nabo bakirwaye baragira ku 5509 mu gihe abiye indwara imaze guhitana bagira ku 186 barimo batatu bitabye Imana ku munsi w'ejo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigare
tugushimye Asumta Mu Burundi ubwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu rwatangaje ko ruri ko ruraca hirya no hino cy'amategeko avuga kugira amaradiyo yugawe mu mwaka w'2018 yugurugwe ubwo rwego mbere rwatumye ko inama ihuza ibinyamakuru byose byugawe n'ubwo rwego ku munsi wa mbere uza intumbero no gushira mu ngiro ibyo president w'u Burundi yashikirije ku munsi wa kane ko ibinyamakuru byose byugawe byo kugurugwa bigaterera mu iterambere ry'igihugu Genzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye inkuru ari mu Rwanda.
Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora gwemeje ko igurugwa rya maradio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugwo gwego ari vuba. Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugwo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradio azo kugurugwa n'ijwi rya Amerika ririmwo. Yagize ati ubu turi mu nama turiko turaca hirya no hino amategeko turabica avuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radisubire gukora ukuri kwamye gutyo turatora umuti turaje kugira ico dushikirije ku byerekeye iyugurugwa gi radio nyene ukorera Monyuma ijwi rya Amerika rya muhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa ico bikoze ubwo gwego rwarungikira ubutumire amaradio yegwa n'ico kibazo mubahawe ubutumire ijwi rya Amerika ririmo hamwe na BBC yabongereza ubwo butumire bwahawe na yandi maradio yugawe buvuga buti ugwego sense ruratumiye urongoye iradiyo munamizo ba ku munsi wa mbere tuzokwigira hamwe ikibazo cy'i radiyo ingorane zayishikiye ningene cotorego muti igasubira gukora namubajije ko amaradiyo nka RPA Bonesha FM na radio televiziyo Renaissance zaturiwe mu mwaka w'2015 ziri mu banko mukunzi yanyishuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyesha makuru byafatwe ibihano n'ugwego sense gusa Yamara twamenye ko ubutwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura ugwego sense gwa mu telefone kugira ngo azo kwitaba ubwo butumire iyo radio yaryitwaje muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza mu mwaka w'2015 ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane Perezida Ivariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradiyo
icyo ndabwiye cyose ndabemereye nuko n'amakate twageze mu kandi tutenda kurandengene atarebwa umuti hari imenyesha makuru hapa kirungingo ewe ndakubwire sene chamuja hamwe mwicarane murangire mu bitorero umuti tubiheze twese tuje kukipi tuje kukipi Ana karakahise none kayen ahantu kwica na kwicanye none byo byo bituko cyane none tugaye tugaya kahise kacu ize baradukora bibi afate ibyo binyamakuru bicane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe tureza yuko ibimenyesha bakuru birafise icyo bikora mu buzima bwa benegihugu
ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontiere rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi Arnaud Froger atwara igisata cya Afurika muri RSF.
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane y'ingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu. Twizeye ko urwego CNC rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira n'abo byega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Ni ukuri n'ikimenyetso cyiza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazira akazi kabo bakoze. Turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo ariko nubundi mpingira cari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyesha makuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka 5 baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais.
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera iyindi ntambwe akemerera n'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze gutahuka.
Un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cyihutirwa cyo gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradio yandi yaturiwe hamwe no guhakajyokeza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze. Ntibyumvikana ingene inyuma y'imyaka 5 abamenyesha amakuru nk'abo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kurangurira akazi kabo mu gihugu c'amavukiro. Abo byega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke
sécurité pour pouvoir revenir exercer dans leur pays.
Kuva mu mwaka w'2015 Burundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha makuru. Icegeranyo cha Reporters sans frontières cerekana ko ico gihugu arico kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha makuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kiri ku rutonde rw'ijana na 60 ku bihugu 180 byakozwe ko amatohoza. Imbere yaho Burundi bwari mu kibanza c'ijana 42. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavé.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.9 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Aho bukera ku igenekezo rya 5 ry'ukwezi kwa 2, Abarundi bazokwibuka amasezerano y'ubumwe yatewe ku igikumu umwaka w'1992. Abatari bake bavuga ko naho ayo masezerano yagize icyamara inzira y'ubutsimbadaza ubumwe hagati y'Abarundi kiri ndende. Bamwe mu Barundi barajwe ishinga n'icyo kibazo barimo bitarabambanze na Emmanuel Nengo ari mu bwoko bw'abatwa na Aimé Pascal Nduwimana ari mu bwoko bw'abatutsi bayaze na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamubwira ukuntu babona ubumwe bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Aimé Pascal Nduwimana:
Ewe no banza nko kuvuga yuko bwa mbere sino vuga ngo ikibazo cy'umwe bw'abarundi cyaba cyaratangwe igihe aya masezerano yasinye ako mu 1992 ko nshambaza kuraba ibyabaye inyuma yayo cyangwa umuntu mbere agacaraba n'abari batanguje ibyo biganiro cyane abasinye ayo masezerano asinywa gacuraba ibyabaye inyuma ubiravye ntiwoca ushobora kuvuga yuko ubu bumwe turi nabwo ubunye yuko ayo masezerano yoba ariyo ntanzuruko cyane iryo bariyo arakajyo kuko ubutuguwe neza mugabo ntashobora kubivuga ariko kuva nko mu 2025 ugashika umwaka wa 2021 turashobora no kubyemeza yuko ubumwe bw'abarundi ko bwatsimbataye kandi ko habaye intambwe ishimishije ibyo nabyo umuriro atabiraba mw'iyi mice itatu yaba imibano ubutunzi na n'intwaro iyi politiki uko duhava mvuga ko nikubona yuko abarundi bagiye hamwe kabona yuko mbere bo basangiye ibitari nka bikeyi washaka mbere turabye z'intwaro yose abizabona yuko tudako cyagiye hamwe tukabona ko abahutu abatutsi bari hamwe mbere tukabona ko n'abatwa ko bagiyemo urabye no mu bugizi intwaro ukabonye sasa abashingamateka batandukanye bari no mu mice yose no mu moko yose turavuga yuko muri imyaka cumi n'itanu cyo kuri ubumwe ko bwatsimbataye
binashaka unaho tujye ku bashingantahe babiri Emmanuel Nengo na Vital Bambanzi bari mu bwoko butagirizwa ikintu na kimwe cerekeye amacakuri cyanke bari mu bwoko butigeze ushaka gutera abandi ubundi cyanke guhonya ubundi nashaka mu mushingantahe dutanga kuri mwebwe mushingantahe Emmanuel Nengo mutubwire ukuntu mubona ikibazo cy'umwe mu Burundi muri iki gihe
yego murakoze cyane nubwo yuko ikibazo kijyanye n'ubumwe bw'abarundi twebwe tugiye muri kanyike k'igihugu cyacu baratubwira bati ubumwe bwamye ko abarundi basanye basinyira ku mugozi umwe imbere haba intwaro za cami hanyuma akaza za demokarasi ndabutse abarundi bamye ari umuntu umwe ariko twebwe iyo turabya ako kahise k'igihugu turabona ko kagiye kabamo ibibazo byinshi na cyane cyane intambara zagiye zihaba ziri cyane cyane hagati y'amoko abiri aho rero ugasanga n'ubu abo tubwiza n'ubacagiranya ati aba bahonije abandi nabo bagahonya abandi uko niko n'ubu kibandanya bipfugwa turabye ku nyandiko zigenda zihaba ku bwacu rero ko tubibona abo tubwiza ubu turabona yuko igihugu kiriko kiritanasana kugira ngo gishyire hamwe abarundi bose bumve yuko ari bene Burundi uko nako kugira ngo dushobore kubona yuko abarundi ari bene Burundi nuko ibiba bijyanye n'igihugu abenegihugu bose bateza ko babifitemo uruhara hanyuma bakabisangira haba turabye abantu bato bato abenegihugu tukongera tukaraba abanyapolitike tugashobora kwizigira neza yuko intambwe turiko turatera iri kwitera ishya imbere ku ntumbero nziza bikeneye rero haniniya rero ko ubwo bumwe bwa ayo masezerano yoba yarashyizweho kuvuga mu nyandiko hashobora rero kubagarira kugira ngo dushobore kugera intambwe rero turabisha yaho tukumva ko abarundi twese turi bamwe atanya gupfa atanya gukira twese tuza kurangira iki gihugu cyacu yaba umuto yaba umukuru
murakoze cyane rwose namwe Honorable Vital Bambanzi ikibazo cy'umwe gihagaze gute mwihweje ibyagiye bigashika kuva ayo masezerano y'umwe arakewe ko igikumi
ego nibyo harabaye amasezerano y'umwe bw'abarundi mu 1992 aba amasezerano yanditswe mu mpapuro mugabo ntiyaba amasezerano ari ku mitima y'abarundi kuko yari amasezerano aje guhomahoma ubyari biriko birasambuka na cyane cyane ibyari birikwa kuba mu 1988 mu byo twise mu Burundi kuri Nteza na Marangara byaba byaje gukwerekana cyane cyane injyane zari mu mitima y'abantu zitari bwaseruke aho rero abantu bafatana bakicana bagatemana bagashavuga bati hariho abatangwe kugumuka bamwe bakagiriza abandi bakagiriza bariya gutyo rero ugaca usanga umwe wese ubwa mbere na mbere aho yumva ko uwundi ari we mwansi uwundi ari inkozi y'ikibi gutyo we ko kumbure bagize nk'umutima wo gushaka kwikingira uwishyuye uca nk'ihariye akavuga ati ncetse nisha ahubwo ariko ndikingira bisigura rero ko ubumwe mu masezerano mu mpapuro utari bwo dusubira inyuma rero muri kahise k'igihugu turabadega byagenze gute kugira ngo ayo masezerano yanditswe kubera hari cyari cyagiye biraba kera bamwe bagatinya kubivuga ababivuze bagapfuka cyangwa bakicwa uwishwe na mwene we ntamuririre gutyo bikaba ibintu bapfukiriye ca turaba rero ku ntwaro za cami mbega ubwo bumwe bwari buhari mbega ku ntwaro za gikoroni zarashigikiye koko kumwe bwo bandanya ubaho ndiba bari buhari tuje mu ntwaro za Republika cyagenze gute kuri datushika mu ndyane tuvuga ati ubiko biraza twakora iki kugira ngo koko ubwo bumwe tuvuga ku munwa ube ubumwe ko umwana azuvuka ejo azuza avuga ati basoko bacite baciye mu byari bibabacumuka twese umwana w'umuhutu umwana w'umututsi umwana w'umutwa eka n'umunyamahanga ari ngaha arumva koko kari karamura kujyamwa ibyo bumwe twese twipfuza rero nshyize ibiri nyuma cyane rwose nkaraba kutwana za cyane turabye nko mu bijyanye n'imyuga yari itunze abantu aho turashobora kuvuga ko hariho ubumwe ugasanga umuhutu arimye umututsi akorora niko babyita umutwa akabumba cyangwa akagira igihe umwuga umwe wese yakora ishyira umuntu ikii akama akamura akavuga iby'ubundi yari afise habaye iby'intambo habaye kimwe wese agashimirwa hama rero hagitse ho umuntu duce tuja mu bya politike wacu usanga kwe ntwaro ya cyane hari hagahaze nabwo bwari buhari kuko umuntu yatezwa kuzotwara ari uko avutse mu muryango w'uwutwara yavukana imbuto urumva ubutware bwatangwa n'Imana ni ukuvuga ko utatanzwe n'Imana nabo nyine batwara mu bami ibyari bitomoye kuko babanza kureba ko umwana bamukunze cyane ni ingaruka zidage birakurikirana guhera ku ntwaro ya cyane na cyane cyane bivanye mu kugabura nabi ubutegetsi mu kugabura neza ubutunzi bw'igihugu reka no gusanga atagusabikanya neza uko no kubana ugasanga uyu akorera uwundi imyaka n'iyindi
atagenzeze bireka tugaruke kuri mwebwe Aime Pascal Nduwimana abashinga nawe turi kumwe yavuze ko ego nivyo amasezerano y'umwe yarabaye ariko kenshi na kenshi abantu babona ko umengo ni ibintu biri ku mpapuro batabyimvamwo aho mwebwe muhabwa ko iki
bon nkuko na honorable Vitali yarabivuze ati yabaye amasezerano yo kuma homa zo kuri JC ni ndenga muri 1992 kuko niho mwanariko arayahaza kuko niho aya masezerano bayasinya ko jewe nari muto cyane nari mfite imyaka 11 mugabo naragiriwe amahigwe ndiga hanyuma ndabandanya ndiga ndamenya histoire y'uburundi mugabo uraje muri 1992 ugacuraba ajya amasezerano by'ukuri yari ajya impapuro gusa kwari uguhenda abantu kuko uravye ibyaciye biba ku bari bayasinyishije aho niko mvuga nk'ibyo siba muri 1993 perezida Ntagaye akagandajwa 1994 mwarabonye ibyabaye kuri Ntaryamira wari yazanye ayo masezerano muri 1996 agaca agira iyindi coup d'etat ugacuraba ibyabaye ajya amasezerano jewe yo muri 1992 batubwira ngo nayo ubumwe bw'abarundi jewe by'ukuri uko ndabibona jewe ku mwihwezo wanje yari impapuro byari nk'ibintu by'ibihenzwa abana ahubwo jewe nshobora kuba mvuga nti turaje amasezerano yoba yarasize abantu hamwe nk'amasezerano yo guhagarika intambara kuko niyo twe twabonye yuko hakihaba agahengwe turabona hatanguye kuba umwizero w'abantu gusabikanya iby'abarundi yaba intwaro nk'uko nari nabikijijemo kare abantu batangura kwiyumvamo igipolisi kimwe igisirikare kimwe batangura kumva demokarasi mbere ikibi ntango yuko n'iyindi migwi igwana haba kureka intambara rero ngarutse rero ubuhunye ibyo tubona rero neza no mu Burundi bwacu ahanini umuzero ibyo tangura kuba afite icyizere akabona ati mbega muri kino gihe ubu tugezemo hariho ubumwe bw'abarundi rero novuga ati turafite icyizere kandi biranabonekana akarorero namwegwe murabona yuko naduhugije n'amashyirahamwe arimo abashinga amateka babatwa ibintu bitigeze biba kuva ubu Burundi bubaho barabizi nabo nyine ubwabo bakicara bagasasa mu bashinga amateka mu bakenguzi z'amateka ubunye bari n'umushikiranganzi ubu tukabona muri leta abahutu abatutsi 55 mbere ubo hakaza n'agashingura cumi tukabona ibitsina byose by'abapapa abamama mu ntwaro tukabona ubwo kubu tukabona mu abasirikare abagenero tukabona mu bice bitandukanye muri make jeho muri make uko tubibona novuga yuko muri kino gihe turabona isura nziza y'ubumwe bw'abarundi bwabo jewe sinovuga yuko ubumwe bw'abarundi bwashyizweho
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni Fatou Harimaskarara amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije aho kuri mikoro mari kumwe na Ange Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza.